yenteri rano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Ganiro ndafite jambo cyo kuri wa gatatu kizagushimikira kwiduzwa gy'ibiciro by'ibitoro mwagiteguriwe na Francine Kanyange kazi mwese muduteze amatwi.
Ndafite jambo.
Ibiciro by'ibitoro byaraduze kuva itariki 11 uku kwezi kw'icyenda. Ilitiro ya essence yiyongereye ko amafaranga amajana 465 ku giciro cyahora. Iryo duzwa rigize kabiri kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka nyene. Itariki 21 z'ukw'indwi ibiciro byari byiyongeye ko amafaranga 735. Aha n'ibiciro byo kuyunguruza cyo kimwe n'ibindi bidandazwa byaciye biduga nk'uko byama byibonekeza uko ibiciro by'ibitoro bitubwijwe. Muri iki kiganiro ugaruka baratubwira icyo babona cyokogwa kugira ngo ibiciro by'ibindi bidandazwa ntibice bisubira gukurikira iyo duzwa rindi ry'ibiciro by'ibitoro ryabaye itariki 11 uku kwezi.
Abantu bato bato twacitse abahande banabonikora tugiye kuba abahande gehe ingungi imwe yonyene gushima Imana. Kusoko na ibiciro bigahinduka ku munsi leta yoreka twese muri nangana akamo kabenge gihugu kakabusa.
Dutanguriye kuri Lance ari mu Burundi abona ko ubukene abarundi barimwo bitari bikwiye ko ibiciro biguma biduzwa umwanya wose.
Igihugu cy'u Burundi nticubona isiguro twogiha kuko iduzwa ry'ibiciro ry'ibi canke biriya n'ibintu biteye agahinda n'umubabaro. Biteye agahinda n'umubabaro mu gihugu ubona kiri mu bukene bitagira izina bivuye ku kabi k'abategetsi. Kuko uri kuraraba iduzwa ry'ibiciro ku bitoro kubigize ubuzima bw'igihugu n'ukuri ibintu biteye agahinda mu babaro. Rero nk'ugwaruka ingorane kuri babanyagihugu, ku Barundi isinzi batabona ejo aho buca ukuntu bazoba bariho mu buzima butandukanye. Kuko nimba ibiciro by'ibiciro by'ibitoro biguma bihindagurika ejo bundi baradugije uyu munsi bamwiye kuduza ni bya bifungurwa bya bindi bigize ubuzima bw'umurundi navyo nyene bitegezwa kuduga kuko mu gihe igitoro kiduze ifungurwa ntabwo zishobora kumanuka ibeye nazo zitegezwa kuduga. Kandi uri kuraraba igihugu cyacu cy'u Burundi twari dufite amahigwe mu gihe twaba dufite indongozi z'ukuri ubona zikunda abanyagihugu zikunda wa munyagihugu uri wahariya mu cyaro. Iduzwa ry'ibiciro dusigaye tubona yuko turi mu ya ntwaro ya mpinga yanje niko twabivuga kuko ejo bundi badugije amategisi kubadandaza. Ariko uriyumvira none muri cya gihugu cy'u Burundi kiri muri bwa bukene wa munyagihugu kugira rye bigorana afite umutahe muto adandaze yunguke aronke menivale y'umwana aronke icafungura aronke icariho inzu cyukuri biteye umubaro n'agahinda.
Leon sati icivugo cy'umukuru w'igihugu cy'uko umuntu wa wose uronka icyo ufungura umufuko nawo ukagira amahera coja mu ngiro gute mu gihe ubutegetsi buri ko butera ubukene mu banyagihugu
nk'ugwaruka. Nabona yuko igihugu cyacu Burundi kirafise indongozi kandi izo ndongozi nizo zipfukamye mu nda abanyagihugu kuko nimba bariko baraduza ibicanke biriya kugira ibisati bicanke biriya byisununure n'ukuri ntawe tuje ntawe tuva kuko uri kuraraba umukozi wa leta harabaye ngo bagiye kubadugiriza imishahara ariko n'ubu mpingira cyane ndende kuko kuvuga mu bindi bihugu ngo bitoro bibegurwa amafaranga ya ngaya nibarabe mbe ibyo bihugu byitunganije gute mbe ibyo bihugu amafaranga yabo bimeze gute ntibisunge ibindi bihugu kuko uri kuraraba ibindi bihugu ubutunzi bwabo n'ubwo Burundi urana ko Burundi buri nyuma paraporo y'ibindi bihugu rero nkugaruka nikuri abarundi turi mu buhoro n'agahinda ariko kakaguye gapfukamye mu nda abanyagihugu bobo iwabo bana yuko ari ya demokarasi umunyagihugu yishyira akizana ya demokarasi umunyagihugu icyo ategureza kuronka akironka ariko raba isukari raba ifungurwa ku isoko ibinyobwa iki sikuri ni ngorane na ya sukari babona ko byukuri abarundi tugiye kuba abanzi haragezeho abategetsi bari uyu munsi bo kwita agashi bibuke imiruho abarundi turimo bibuke ubukene buzura inzara turimo sikuri bikubita agashi bagira intuntu n'umubabaro w'abarundi aho kubona ko banezerewe bafunguye kabiri kangahe cyangwa gatatu ku munsi bibaza yuko n'abarundi ariko bimeze je nibuka umukuru w'igihugu avuga ngo umugabo wese ngo agire ngo 2010 bafuka uriya
mosi ari muri Canada ati leta nta mwizero ufise ko hari icyo yokora kugira ngo ibishyiro ntibice biduga ku bindi bidandazwa
twamye dusemerera kuvaho uwo munzo wa senedide ubonekeye ko igihugu kiriko kirasubira inyuma nk'ibirenge iduzwa ry'igitoro ntabo bitangaje twe dusanzwe tubikurikirana iby'igihugu ntera na kimwe kidutangaje kandi n'ibindi biri inyuma abarundi rero nibitegure ariko mabaragoye kwitegurira ubutegetsi bwa senedide efutede ngingo wazo barafata guhenda abanyagihugu nka wa wundi atekera amazi mu rukangaga canke asera mu ruzi canke ayora bipfa nta ngingo no kubesha abanyagihugu byarabonaniye bafata amayiri guhenda abanyagihugu no kufata ingingo zo kubagira ubushakashatsi zo kubabesha gusa nta kimwe gishobora guhinduka hatabaye impinduka igaragara mu ntwaro muri politike mu butunzi mu mibano mu bice byose by'igihugu mbega none abasenateri bafite iyo ntwaro nizo bishobora byitashoboye imyaka yose ubu nizo bishobora abandi bakwiye kwikubita agashi rero kuko ntawe umenya igihugu
Kasai ari mu Burundi ati leta yokingira ibidandazwa abanyagihugu bakenera cyane kugira ngo ntibiduzwe ibiciro
ngiye kuraba igitabo kintu gito cyane kenshi mu mwanya muto bisigura ko ubuzima mucyaguma bukorana cyane mu gihugu cy'u Burundi twari tuhabaye ubuzima batameze neza ibiciro by'imfungurwa biraduka ibintu byose bikoresho bikaduga ku muvuduko ukaze rero nkibaza bino ni ibiciro by'igitaro biguma biduga ubu ubuzima bugiye kugenda gute ubwo umuntu azaba agishoboye kubaho muri igihugu cy'u Burundi mu minsi ize biragoye cyane nkavuga nti leta ntirabishoboka byose kugira ariko hari ingabane kibiyoba yaboneka muri iri duga ry'ibiciro nkavuga ntibishoboka ego cyagabanya amakori ku bidandazwa bimwe bimwe cyane cyane ibifungurwa kuko nibyo benshi bahuriyeko bakabigabanya basi aya makori agatuma acaja ku bintu bitari nkenerwa cyane icyo bita produitorix naye handi ndabona barundi ubuzima bwiye kutugora ubuzima burashobora kutugora tukisanga ahantu kuba bitagikunda kandi byaranatanguye kugiye kuramo igihugu cyacu nk'urwaruka rusohoka ruhunga igihugu ni rwinshi abose bagahunga kubera ubuzima butinze rero leta nigira ibishoboka byose nigerageze irabe icyo yokora cyane cyane ku bintu bikenerwa cyane bidandazwa bitankenerwa kugira ubuzima bubandane mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Florent ari mu Burundi asaba leta guheba amatagisi kugira ngo umuguzi ahatorera agahengwe.
Icyo navuga ku bintu by'ituzwa ry'igitoro mu Burundi kandi icyo gitoro cyonyine urabona baduza ibintu byose iyo leta bikagira baraduza amasukari baduza inzoga baduza imiceri ibiharage ni ukuri ibintu mu Burundi byarenze ni ukuri leta niraba ukuntu yamanura ibintu byitwa amakori ku gitoro kubera amakori twumva kunenga niyo abitera ibiciro bituka kandi bashusubiye leta ntisubire kugira tubanga akarorero ngo mu bindi bihugu ngo ibiciro biri hejuru bakibagira yuko umurundi ngahanye umunyagihugu w'umurundi adafise uburyo bwongana n'ibyo n'aba banyagihugu bandi bari mu bindi bihugu ahanye mu Burundi hari umuntu ashobora kumara umwaka wose atari inyama ngasanga muri ibindi bihugu ajya nk'inyama kabiri mu nzu cyangwa iminsi yose akazironka ibyo afungura ngaha mu Burundi hari n'urondera inyama kuyibonane akayibura nicyo gituma badakwiye kujya baratugereranya n'ibindi bihugu byamaze kuturusha uburyo bw'abanyagihugu sawani bamanura amakori bajya bagize neza ibiciro na byo bamanure kubera uburyo buratuhendeje ntitukironka n'icyo dusuma kubera
Mandevu ari muri Malawi ati hamwe ikori ryovanwaho n'ibiciro n'ibyo bandanya biduga
aho niho rero ya leta mbyeyi tugiye kuyibonera ko ari leta mbyeyi none se umubyeyi nihe bikori kugira ngo yorohereze abadandaza b'igitoro kugira ngo ntibice bituma ibintu biduga cyane cyane iby'ifungurwa n'ibindi kuko byose bitegezwa kuduga bivanye n'uko byose bipakirwa mu mamodoka anywa igitoro rero yo leta mbyeyi nitubere mbyeyi amakori yajyanye n'igitoro yahebe narijya amaprovensi yose ibiciro bitandukanye naho nyine ntawuzi ikibitumye cyatumye igituma ibiciro ku iritiro bitandukana kandi gihoga ari kimwe mugabo ugasanga provensi n'ikomine iyo ariyo yose ifise ibeyi yayo iyo leta mbyeyi rero nitubere mbyeyi turabe uko bigenda
ibyo byose biba twinumira cyuko tutabona oya turi hanze amasoko abana bari mu gupfa n'inzara kubera ikigoyi heba mwibuka abanyagihugu ntibibi by'amatora gusa mama bafise akazi bakamanumarira
Ikiganiro n'indafite ijambo Hoki ari mu Burundi arerekana ingene leta yatunganya ibintu kugira ngo ibiciro by'ibindi bidandazwa bya nkenerwa ntibigume biduga umwanya wose
ukungene ibiciro by'ibitoro byaduze hanyuma abategetsi bagashobora kuvuga bati turavye no mu bihugu usangiye akarere ibiciro by'ibitaro biri hejuru twashatse kugira ngo tworohereze abakirangura kugira ngo badushikane mu Burundi ntikibandanye kibura jewe icyo nagomba kukivuga ko nibikurikira byaragaragaye neza ariko barasigura yuko igihugu cyacu cyahombera byinshi kubera cyacu kigomba gutakaza amatagisi ndetse n'ibindi jewe icyo nagomba kuvuga kuri ibyo nacyo bitwaye mu gihe babisiguye neza bagatanga insiguro ishobora kunyura abarundi ikibabaje gusa kimwe n'uko hari igihe duhora twumva yuko ibiciro by'ibitoro ku isoko mpuzamakungu byakorotse muga mu Burundi bagaca babanza bakarindira bakarindira kugeza yaho bisubira kuduga bagaca babandanye badugiriza ko mugabo ntivyigere bikoroka ikindi nacho kibabaje nuko mu gihe mwintwaro za kera mu sitiri amatisi bagaza yari yarubatse ibigega rusangi donc stock de stratégie nuko ivyo bigega uno munsi batakibishiramo ivyo bitugira ngo bagire ikigega ntega bizoza kugira ngo gitoro gikorotse babanze baronka na gice yuwa bakiduze babanze baronka igitoro na gice yuwa babanze bakoresha ikindi nacho nuko bishitse mu gihe abarundi nabo bafise imishahara mitoyi cane mu gihe hari abandi bafise imishahara miremire cane hatwovuga nk'abari ku butegetsi abashikiranganji abashinga amateka ugiye kuraba diferanse y'imishahara iriho usanga ari ndende cane ku buryo abandi nabo batagishoboye kuba mu Burundi ico nacu shuno ca mu mvune akaguhereza n'uko nayo yoshiraba yuko imishahara abakozi ba leta bahembwa yuko igihu ikijanye n'ibihe yuko ibihe turimwo ibiciro vyagiye biraduga hirya no hino yuko nabo bagishoboye guhangana n'ubuzima kugira ngo bashobore kubandanya babaho neza kuko nk'ubuzima nk'ibijyanye no kwiyunguza n'ibirebire cyane hanyuma ikindi nacyo nasha ngenda mvuga ni uko buza bararaba neza bagacungera neza ibijyanye n'ibiciro kuko abantu benshi bagiye barivanga mu by'ubucuru na cyane cyane abari ku butegetsi bigaca bigora ingene bashobora gusuperiviza gukontrola abandi bakomeza kuko baraca umugani mu kinyarwanda ngo ntawuca igiti acicayeko icyo nicyo nagomba kurangiriza ko mvuga hanyuma igikurikira nacyo no gushimira umukuru w'igihugu kubera agahengeshanya kwama ariko arerekana ati burya ndatunze abasuma ndatunze abagizemu niyo mukuru w'igihugu wa mbere wapfa kuvuga abantu ati abantu turi kumwe turi ko turakorana n'abantu b'ibisuma akaba batuka mbere no ku matelevizi twabibonye ariko aratuka barya abantu badandaza isukari
Kajo ari mu Burundi ati bitoro binduze igiciro n'ibindi bitegerezwa gukurikira
mu cyatu naho cyongeye kongera kutuka n'ibintu bigaragaza ko bigaragaza na kandi tugasize shoromo ko biri kose bitoro mbona ko tera kuduka kareho byatuma kuduka kumwaka ariko uho n'ibintu biteye ubwoba cyane kandi kikaduga mikoro y'abanyagihugu aguma ari yayandi na bwabo rero nk'uko leta yitanze imbyeyi yagerageza ikaraba n'abagitoro cyaduze ku buryo idashobora guca iduza ibintu bya nkenerwa byo ku munyagihugu biranagoye nyine izoreka no kubiduza kuko nabyo ibyo bijyanye nabo by'umunyagihugu byunguruzwa bikoresheje icyo gitoro cyaduze nyine ariko kiri nka leta ku bwanje kugwaruka yogerageza ikaraba icyicara ikicarana na ubere kuko ubere niyo kenshi ikintu cyose tuguze abantu bashaka ko igihe zose zikora mu gihugu gufata umunyagihugu niwe babandanya basinzika hagati amayira ateza ko haduga ibintu n'ibindi kugira ngo amafaranga aboneke
Kajio ati leta ntigwanye abanyonora itunga y'igihugu kuko nibo batuma leta itaronka amafaranga yari kwinjira ikaca iduza ibiciro kugira ngo yaronke
kuvuga rero baraza bagaca basanga bahombye byinshi bahomba ko wa munyagihugu wanza kumunegura kugira ngo baronke amafaranga nawe agatabura amikoro nawe kumubeshaho buri munsi na hasha hagwira ubusuma ubwicanyi ibintu bitandukanye aho umukozi wa leta uri wese ahari umushikiro nganji umuntu w'abadiregiteri kanaka ababura amatari ba masanteri mubona bagomba gufatwa mu busuma buteye isoni ubusuma buteye isoni bitandukanye isukari kwiba amakuru kwihagira amasoko hakorerwa imiturire byose madomenese ugasanga harimo haraba imiturire biteye ubwoba naho abantu bose baca bagira mu mutima w'agakoko batakigira zinyitsi batagira ubuntu muri bo usanga baca bashaka nabo kwiba n'umuyobozi ahagaze ikigo cyose akoramo agashaka kwiba leta y'amakuru yagenda kubiza ku munyagihugu yaduza kugira ngo ishobore gukora ya migambi itandukanye igasanga ahubwo yonze nayo ko imigambi yose ishiriwe igasanga ntije mu biro kubera iki ariko bisubiza ya mafaranga ibyo bikorwa n'inzego zayo nyine ubusindikane n'uwa munyagihugu atagira akazi muri rero ikihari nuko leta yo kwikebuka ikibuka ku buryo cyicara itarondora abasiteri b'abahinga batandukanye bakarondera inzira zindi zubamo amafaranga bakareka gusahura ko amafaranga arahari muwese ahari ukuboko kagahagarara umuvuzi wa leta ahari hose ibihingwa kugwa mu muco wacamanza kuri akaba ari kuja imbere bagakoresha amategeko bize mu guca imanza batarenganije bose z'ibituri ayo makuru yategekanijwe yarahaga ibyo yaba ashika yose mu biro cya leta imigambi yakoze ariko bose n'abasuma abakozi ba leta bose baca bafata bakajya gukora imigambi itandukanye yakoze wa munyagihugu aho twavuga uburimyi n'ibindi kandi ubwo burimyi bakoresha imitari y'abanyagihugu niyo makuru nyine banyuze
kanawo ubwa mbere narateye n'ubu ndasubiye amacamo ni mu bantu nkaririmba abantu bato bato twacika bande banago nikora tugiye kuba bande ingunga imwe yonyine tugushima imana ku isoko naho ibiciro bigahinduka ku munsi leta iyo leta twese muri nangana
ikiganiro ndafite ijambo cy'uno munsi ahanyuma kigarukiye cyari cyerekeye iduzwa ry'ibiciro by'ibitoro iduzwa ribaye ubugira kabiri mu kiringo kidashika amezi abiri hari abasabye ko leta yorondera ahandi izirakura amafaranga aho kuduza ibiciro aho ni nko mu gutuza abasahura amafaranga yari kujya mu kigega cya leta ngo ntaje mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe no kugabanya amatagisi atuma ibidandazwa bizimba mwakoze mwese mwateze amatwi ikiganiro ndabifurije kururanirwa naho kuwa gatatu
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.